bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri cya 18 muri kumwe na Jordiane na Hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kanukanya. Muri iyo harimo ibijanye nini ya mamazo y'abashaka kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu n'abashinga amateka muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatanguye.
Nsinzi kintu azizeza abaturaga azakora atakoze mu gihe bari bari mu ntambara kugira ngo bumve ko bagomba kuzamutora. Hari imbaraga yari afite iza atakoresha turi mu ntambara ngo babe badukorere gufuga izi ntambara zihagarare. Nta kindi tubona gikomeye azatwiza azadukorera.
Uyu ni umwe mu banyagihugu wo muri groupement ya Bijombo iri muri territoire ya Uvira ni muri Congo. Avuga ko atazi nyinshi biteze ku bashinga amateka bariko bitoza ngo babaserukire. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu. Hagati aho mwumvise yuko n'abazokwiyamamariza mu mwanya w'umukuru w'igihugu muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo nabo nyene batanguye igikorwa cyo kwiyamamaza. Akuno banza nkababwira muri make kwitorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ritangaza ko abantu batatu mu bari ko bamamaza umukandida amatora yo mu kwa 12 muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Emmanuel Ramazani Shadari ashigikiwe na Perezida Joseph Kabila wa Kongo bishwe baciye umutwe mu mpera z'indwi iheze. AFP yemeza ko ayo makuru yakeshe imiryango yabo mu muryango imiryango yabo muri bamwe bishwe n'umugambwe wa Emmanuel Ramazani Shadari witwa Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Ubwo bisha nkuko AFP ibandanye bivuga mu nkuru yayo bwabereye mu ntara ya Kasai iri hagati muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amurugujeje gutegura amatora muri Kongo Seni uno munsi watanguza ibikorwa byo kwiyamamaza ku butaka bwa Kongo bwose wagabishije aho bose bazogira ijambo na rimwe bacisha mu kanwa kabo gerekeye gucanishamwo abanyekongo mu gihe bari ko bari yamamaza. Muri rusangi mutwabwira ko abakandida 21 ari bo bagiye kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu amatora ategekanije igenekezo rya 2023 kwezi kwa 12. Tufu kuvuga ku vyo ayo matora Amerika yasavye abategetsi ba Kongo ko yotunganya mu mahoro butunganya mu mahoro ayo matora kandi akizerwa n'impande zose. Twibutsa gusa ko amatora y'umukuru w'igihugu yari kuba mu mwaka w'2016 ariko yigizwa inyuma nyuma yaho Perezida Joseph Kabila yanke kuva ku butegetsi manda ziwe ziheze. Ibitigiri vyabishwe mu gutana mutwe mu ndwi iheze hagati y'imihari y'abakirisu n'abayisilamu muri Republika Iharanira muri Republika ya Centrafrika vyaraduze gushika ku bantu 60 nkuko vyashikijwe na ONU muri raporo yasohotse ejo kwa gatatu. Izo ngwano zabereye mu gisagara ca Alindao kiri hagati mu gihugu kwigenekerezo rya 15 z'ukwezi kw'icumi na kumwe hagati y'imihari y'abakirisu yitwaje ibirwanisho bazwi ku izina ry'aba antibalaka hamwe n'abayisilamu bahurikiye mu muhari Union pour la Paix. Abantu baba muri ako karere bahungiye mu manuko bw'ico gisagara hafi imihana y'Idatoko nkuko iyo raporo ya ONU ivuga. Iminsi itatu yo kugandarira bapfuye yarashinzwe muri ico gihugu. Umukinyi yamamaye cyane mupira w'amaguru yamuka muri Côte d'Ivoire yakinira umurwi Chelsea wo mu Bwongereza Didier Drogba yamenyeshejwe kuwa gatatu ko ahagaritse gukina inyuma y'imyaka 20 muri uyo mwuga. Uwo mukinyi w'imyaka 40 yatsinze ibitsindo 164 mu nshuro 381 yakiniye umurwi Chelsea atsindira ibikombe 4 vya Premier League, 4 vya FA hamwe n'igikombe cha Champions League muri 2012 mu gihe yatsindiye umurwi w'igihugu ciwe c'amavuko Côte d'Ivoire ibitsindo 65. Drogba yakinye murwi w'umupira w'amaguru mu bihugu bitandatu aho yamamariye cane ni mu Faransa no mu Bwongereza. Radio ya Amerika itamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda ku FM 104.3 mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, 31 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na 42. Turi kandi no kuri zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongirinda bahe ikaze mukanya twabwiriza amatora muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko imbere kuja muri Kongo tuzi twabwire ko kuri no wa kane abanyamerika bari ko barahimbaza umunsi wo gushima bita Thanksgiving nkuko basanzwe babigira muri wa kane wa nyuma w'ukwezi kwa 11 n'umunsi imiryango n'abagenzi bicana hamwe bagasangira bagahimbagwa kuri benshi ni gihe cyo gutangura kugura ibintu bitandukanye by'iminsi y'uburuhuko bwo mu mpera z'umwaka ariyo Noweli no nani igikorwa cyo kwiyamamaza mu kibanza cy'abahiganira intebe y'umukuru w'igihugu n'abashinga amateka muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri no wa kane cyatanguye bimwe mu bibazo bitanguye gushigwa habona n'abanyagihugu harimo nk'ivyabo muri groupement ya Bijombo iri muri territoire ya Uvira bavuga ko badafise amakarata y'itora kuko yatuririwe mu mazu mu ntambara zari zihitiye muri ako karere basaba kwigishwa ingene bazotorera ku mamashini ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu muri Kongo Vedaste Ngabo
Mujye yizana ino muri territoire ya Uvira amabendera y'amashaka ndetse n'amafoto y'abakandida baziyamamariza umwanya w'ubudepite ndetse n'umwanya wa president wa Republika akomeje kugaragara ahawirira abantu benshi abaturage batuye muri gupuma ya Bijombo bavuga yuko batuye impungenge no bigira ibikorwa byo kwiyamamaza bigiye gutangira komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora itarasobanura abaturage bo muri iyo gupuma ubujye bazatora bakoresheje imashini y'itora mugabe mukubito Patrick numwe muturage wo muri groupe ya Bijombo
ndamundu haba numwe waje gukora sensibilisation injuru ya vote ubwo uko turiko turasaba mu mahanga turasaba na leta ya Congo turasaba na Seni niba tuserukire baje kutwigisha ni gute tuzagenda kuvota ni gute tuzakoresha irya mashine ya pe irya abandi bazabayivuga nabi ariko twebwe tuzovuga kindu kandi turayibona tuko turashaka tubanze tuyibone babanze batubwire ni gute tuzavota hanyuma tuzamenya imba ni yukuri imba ni yukutujanya mu muriro sinzi iyo ngiyo niyo declaration tufite twebwe ngabandu ngabakazi babijombo
abo baturage kandi batuye muri groupement bavuga yuko amatora agiye gusanga umubare mwinshi w'abaturage batuye muri groupe ya Bijombo amakarita yabo yarahiye mu mazu mu ntambara z'amoko zari zimaze iminsi zibera muri groupe ya Bijombo Samuel Ntaganzwa n'umwe mu baturage twahuriye kuri komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora mu mujyi wa Uvira yaje gusabira bagenzi biwe amakarita y'itora
turacyafite ikibazo cy'amakarite yagiye ahira mu mazu ariko kandi hari abantu barimo batwe turangaha bahawe iyo gahunda yo kuza gushakira abantu bahisha amakarite bari kubashakira yandi nubategereje ko muri antene hano Uvira bashobora kubahesha amakarite bakayashira abaturage
Mahesha Godanse Bisimwa n'umunyamabanga wa komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo yabwijwe ijya Amerika yuko bazatangira gutanga amakarita kuri abo baturage mu Bijombo yahiriye mu nzu kandi ko muri uku kwezi gusigaye kugira ngo amatora abe nawe azaba bigishijwe uburyo bwo gukoresha imashini y'amatora Mahesha Godanse Bisimwa agira ati
kutokea Bijombo balete maliste zao wale wenyewe walitumiwa wadelegate
abo mu Bijombo bazanye za liste zabo bari ya bose bazabona amakarita yabo dukurikije liste zazanywe n'intumwa zabo ariko bakure kutwihanganira kubera yuko bisaba yuko komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora ikwiye kubona ibikoresho kugira ngo itange ayo makarita ese nikaba abaturage bo mu gupuma ya Bijombo biteze kuri abo badepite bazatangira kwiyamamariza umwanya w'ubudepite muri teritwari ya Uvira guhereje
sinzi ikintu azizeza abaturage azakora atakoze mu gihe bari bari mu ntambara kugira ngo bumve ko bagomba kuzamutora uwo tutabonye turi mu byago ntitwizera ko igihe azaba yamaze kushaka ku butegetsi n'ubundi ko n'ubundi hari imbaraga afite izatakoresha turi mu ntambara ngo babe badukorera ubuvugizi intambara zihagarare nta kindi tubona gikomeye azatwiza azadukorera
mumenye yuko muri teritwari ya Uvira abadepite baziyamamariza kujya mu nzego ishinga amategeko ku rwego rw'igihugu ari 125 kandi abo bose bakazaba bahatanira imyanya ine mu gihe abadepite baziyamamariza kujya mu nzego ishinga amategeko ku rwego rw'intara ari 184 kandi muri bo batandatu akaba ari bo bazahabwa umwanya mu nzego ishinga amategeko y'iyi ntara ya Kivu y'Amajyepfo Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
Vedaste Ngabo arakenewe gusa duhubure mwumvise yuko avuze ngo bazokutangura kwiyamamaza ejo ariko batanguye kwiyamamaza kuri uno munsi wa kane tukiri mu vya politiki ya karere umuvugizi w'umuhuza Benjamin Mukapa ariwe Makocha Tembere avuga ko Mukapa ahangayikishije no kubona atashoboye gushika kuvyo yifuza kugera ko inyuma y'ibiganiro bihuza Barundi vyaheze atamasezerano y'amahoro afunditswe mu kiganiro na mugenzi wacu Edi Gwema amubaza kucegeranyo Mukapa yashikirije umuhuza mukuru matati y'Abarundi Yoweri Kaguta Museveni mu ntango zinondwi Makocha Tembere yatanguye avuga ko atokwemeza canke ngo ahakane amakuru avugwa ko Museveni yoba yasavye Burundi gusubiramwo ibwirizwa nshingiro ryabwo.
Sasa itakuwa ni vigumu kwa mimi kuzungumzia kile ambacho mheshimiwa Museveni amekisema kwa sababu nadhani hilo anaweza kuzungumza msemaji wake.
Biraza kungora kugira icyo mvuga kubyo nyakubahwa Museveni yavuze kuko nsanga byakwemezwa n'umuvugizi we. Icyo nakubwira nuko twamugejejeho raporo yacu ndetse tugirana n'ibiganiro bisanzwe. Ariko kubijyanye no kwemeza cyangwa guhakana ibyavuzwe na President Museveni byaba byiza mubibajije umuvugizi we. Icyo twe twakoze kwari ukumugezaho raporo twateguye irimo n'imyanzuro ku kazi twahawe. Ariko birashoboka ko nyuma yo kuyakira ashobora kuba yarahamagaje abanyamakuru akagira icyo abivugaho. Nanjye ibyo ubaza nabibonye mu bitangazamakuru, ariko ku bwanjye sinshobora guhakana cyangwa ngo nemeze ibyo yavuze.
Lakini nadhani kwa nafasi nilionayo siwezi kulithibitisha au kukanusha hilo.
Does he regret submitting a report without a final
plan? Ese umuhuza yabayicuza kubona yaratanze imyanzuro nta masezerano y'amahoro agezweho?
Siwezi kutumia neno labda regret au kwa maana nikoma ni kujuta kwa sababu unajua kwa
si nshaka gukoresha ijambo kwicuza kuko mu nshingano yahawe ntabwo harimo ko abarundi bagomba kugira amasezerano basinya nkuko byabaye Arusha mwaka w'2000
makubaliano kama labda ya Arusha ya mwaka 2000 yeye alitakiwa ni kuwezesha mazungumzo ili warundi
icyo yarashinzwe nk'umuhuza kwari uguhuza Abarundi kugira ngo bashakire hamwe umuti w'ibibazo byugarije igihugu cyabo. Kuvuga rero ko ashobora kuba hari ibyo yicuza nibaza ko bihari. Gusa ahangayikishijwe n'uko ibyo yari yiteze kuzageraho nyuma y'ibiganiro birimo guhuza impande zose zirebwa n'ibibazo by'u Burundi atabigezeho. Inshuro eshanu zose yahamagaje ibyo biganiro abagize guverinoma ntibashoboye kwicarana n'abatavuga rumwe nayo kugira ngo baganire. Ibyo kuri we ni ibintu bibabaje. Naho ubundi nta masezerano y'amahoro cyangwa gusubiramo amasezerano ya Arusha byari byitezwe.
Sidhani kama kulikuwa na matarajio ya kupata makubaliano.
Given what you know and the facilitator,
ukurikije ibyo wowe n'umuhuza muzi, mubona amatora mu Burundi ashoboka nta masezerano abayeho hagati y'impande zombi zirebwa n'ibibazo?
Bado inawezekana, lakini kwa uzoefu ambao nimeupata kutoka kwenye mazungumzo haya, nadhani kuna baadhi ya mambo ambayo ni lazima yafanyike.
Birashoboka, ariko nkurikije ibyo niboneye muri ibi biganiro, hari byinshi bigomba kubanza gukorwa kuva none kugeza amatora ageze. Haracyari ukutumvikana gukomeye hagati ya guverinoma, abayishyigikiye n'abatavuga rumwe na leta. Byaba byiza habayeho kubona ibintu kimwe kugira ngo bagire icyo bageraho gifatika kugira ngo amatora abe mu mucyo no mu bwisanzure.
Kuna baadhi ya watu watakuwa na hawatofurahia zaidi Warundi kufanya uchaguzi katika hali hiyo.
Hari Abarundi benshi batashimishwa nuko amatora yaba ibintu bimeze uko birubu. Kuri je numva Abarundi bakwiye kumvikana ku bibazo bitandukanye bihanze igihugu kugira ngo bose bibone muri ayo matora. Muri rusange birashoboka ko amatora aba, ariko haracyari byinshi byo gukora kugira ngo ayo matora akorwe mu bwisanzure no mu mucyo. Bitabaye ibyo, hari benshi bazayagiraho amakenga kandi bikazagira ingaruka ku mahoro n'umutekano by'u Burundi mu bihe biri imbere.
Sidhani kama inaweza ikawa ni hatua nzuri zaidi kwa amani ya Burundi.
Yari Makocha Tembere no muvugizi w'umuhuza matati y'Abarundi Benjamin na Mukapa yavugana na mgenzi wacu Edi Egwema bomirero barakenuye. Tuandanirize mu gihugu cy'u Burundi hakuno wakani na mashinga mateka y'ico gihugu iri mu gukorwa cyo kwemeza amazina abakomiseri bashasha bagize umugwi CVR ujeje kunywanisha no kumenya ukuri ku vyabaye mu Burundi kuva ku muzo w'abakoloni abadagi mu Burundi mwaka 1885 umenyesha makuru ijwi ry'Amerika Ibujumbura Evariste Nziko Banyanka yanyarukiye mu Kigobe kutrabira uko bimeze Evariste amahoro ngaho mu Kigobe hakore na mashinga mateka Eko, ibikogwa bigezehe abatanze amadosiye bangana gute nibande
ibikogwa aho bigeze muri kano kanya nuko hamaze kumenyekana abatanze amadosiye ko bagera ku 185 muri abo rero havuye haba igikogwa cibarura preselection mu Gifaransa hakugwamo 33 abo rero 33 nibo handi hato baza kuvamo 13 bagize umushasha wa CVR
hasigaye bangahe hakenewe amazina ngahe yabo baja muri uwo murwi
abatuza kuja muri uwo murwi ni 13 mu bahoze rero bari mu mugwi CVR warangije ikiringo hariho ugaruka asaba kubandanya igikorwa ni Musenyeri Jean Louis Nahimana yahoze arongoye uwo mugwi hariho Antoine Madaraga hariho na Noel Nziza akaba na Clotilde Miragira yahora muri uwo mugwi hamwe na Laurent Kavakure yahora n'umukozi w'umugwi CVR nawe nyine warangije ikiringo
hanyuma hari bashasha bari mu mazina azwi cane yaba mu vya politiki canke nko mu badakiranije icaro vya politiki mu Burundi ga Evariste ariko aragaruka
bashasha mu batanze amadosiye bakomakomeye nko muri politike aho umuntu yavuga Pierre Claver Ndayicariye yahora arongoye umugwi Seni nawe nyine yaratanze dosiye hariho Kalinda Ramadan yahora arongoye umugwi Seni nawe nyine yatanze dosiye hariho Konsiliya Nibigira yahora arongoye umuganga w'adasigana Iprona hariho na Haruna Nkundo wiga wo mu muryango w'abayisilamu mu Burundi haraza kandi Pierre Nkundi yahoze arongoye igisagara cya Bujumbura muri societe civile uri kwavuga ngo cyane kandi iboneka ko yaronse amanota menshi igihe hari ko haba rusansuma yaruhizi batungwa nayo arongoye ishyirahamwe ry'ababuze mu Rwimo amesesi y'ubuntu akaba n'umuhinga mu byakahise no kuvuga ariko rero handi hatabajije gutora abo 13 bagiye kugira umugwi mushasha CVR bitekanijwe yuko baca batora n'abarongoye umugwi abagize ibiro by'uwo mugwi no kuvuga perezida icegera ciwe hamwe n'umunyamabanga mukuru
imbere ko tukurekura kugira ngo usubire ngaho ariko harabere ico gikorwa ga Evariste hariho ivyo vyuko uyo murwi ugiye kuzotohoza no kuva ku bakoloni bakiri ngaho nk'abadagi kugimbuka mu 1885 nk'abo muvugana iruhande y'i Bujumbura mu makuru atandukanye dakire gute iyo ngingo
abo twavuganye bakiriye ingingo yuko abatandukanye nibakiriye neza bamwe bafatira neza abandi bafatira nabi kuko hari abashaka yuko umubiri severe wokora no gushika muri 2015 kugira ngo hamenyekane ibyabaye muri ico kiringo c'2008 gushika 2015 ariko rero inama nshingamateka y'umushikiranganji w'ubutungane ntibashimye kumvira abo bantu gusa nuko umuntu ugiye gukora kuva mu kumuzo w'abadagi igihe mu 1885 gushika 2008 aho rero umugwi wa nyuma wari witwaje ibigwanisho wasinya amasezerano
urakoze cyane rwose Evariste Nziko Banyanka turaza kongera amakuru yacu yo hanyuma utuzanira ibindi ku ino nkuru na unatubwira n'ibizoba byahafatiwe amazina zoba yemejwe
murakoze nabi
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo mwakurikira ibigano byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25 metero 31 na metero 41 radio ijwi rya Amerika radio ya
Mukanya turaza kwitiza akajisho ku mbuga ngurukana bumenya ariko imbere kugatwara yo tubanze tuje mu gihugu cy'u Rwanda mu kugerageza kwibeshaho mu buzima bw'ubuhungiro abarundikazi bahungiye I Kigali bakora imyuga itandukanye abandi nabo bakaba bariko baragerageza kwimenyereza muri iyo myuga akarorona ku mukobwa akata inyama akazitunganya neza akongera akazidandaza avuga ko byatumwe n'uko ubuzima bwari bumunaniye yamara uko ubu abakora uko ububiri benshi bamwizera Pierre Claver Niyonkuru yagiye kuraba ahakorera
tuhadandariza inyama hano
ninje mu iduka ry'inyama mu isoko ya Kimironko mu gisagara cha Kigali ndasanze umukobwa yambaye itaburiya yera kuko atashimye ko tumuvuga amazina reka tumwite Beatrice
eko inyama zinka n'inkoko namafi
icatumye Beatrice ahitamwo gukora umwuga nawe nyene navuga ko utarumenyerewe gukogwa n'abakobwa nuko yashaka kuva mu buzima bwo gusega utuntu twose nkuko yabitwiganiye avuga ko mu minsi ya mbere vyamugoye nk'umukobwa yahunze ari mu mwaka wa gatatu muri kaminuza
nabitanguye vuba pe kandi nari umunyeshure aho mu ngino nta kazi nari fise nari nicaye muhira ikintu cyose saba bigaragara ko ngomba gukora kano kazi kugira ngo ushobore gukomeza mba navyo birimo amahanga arigisha tishubwenge kuko yuri wanyu nyene uburi wanyu nshobora gukoresha diplome yanje jikampa akazi mu gihe rero turi hanze diplome yacu tatatati dufashije niho cyatuvuga ko amahanga yigisha je numva ndishyere yaho kuko gashobora kumfasha nka shobora kuronka isabuni nka shobora kuronka icyo mfungura nka shobora kuronka utufata tonisiga nta kibazo
ubu Beatrice asigaye yaramenye n'amazina y'izo nyama zose avuga ko ubu ata kibazo na kimwe bimutera kuko yamaze kubona ko ari akura uburaro n'uburamuko
ubizi inyama ndazibinyereye nta kibazo iyi bayita jare ama iyi bayita kotereti kotereti sitadire ni inyama ya hano ku mugongo w'inka iyi bayita urubavu ijya n'umurizo umurizo wabo twese turawuzi nta kibazo hari ego baragura nta kibazo iyi ni itako ry'inka ni uryamiro mu Kinyarwanda hariyo rero n'iyindi yo ku kuboko hano bayita urushyirwa akaboko ariko yashize ku munsi iyo byagenze neza hari aho usanga ushoboye gusohora nk'ibiro 50-60 hafi aho byagenze naho biba 10 nta kibazo ariko naho nyine uyu munsi ndishima nagora
izo nyama ni nawe zikata akazitunganya neza ahari ariko arakata inyama akoresheje ibyuma byabigenewe
hari igihe umukiriya bivana niyo ashaka iyo ashaka kotereti hano urugurura gutya
inyama urayifata nyine ukayikata
inyama ndayikata nta kibazo ndayikata ntacyo bitwaye yego ntangorane nta kibazo na kimwe biba bitwaye
iruhande ryiwe hari umusore w'umunyarwanda niwe mufasha kudandaza cyane cyane niyo hageze mu bikorwa adashoboye nko gukata amagufa n'ibindi yemeza ko umukobwa wa mbere yatanguye kubona akata inyama ari uwa Beatrice
natangiye kubona vuba ntabwo bimaze igihe ntabwo bimaze igihe
wabiboneye hano
iyi nayiboneye hano mbese nyine hanga ukora byakire n'ibintu bisanzwe ni nkubu ariko noneho ukuntu uhande rumwe ni byiza kuko urumutse uvuze ngo urarwaye mbere byamuga ngumba ku kinga bushere ariko urwaye ukuma n'uyu nguyu acyaza kiba kigoye kirimo ntacyo nge mbibona neza yaraza gukata inyama akamenya kugarura byose arabikora kuko wenda hari amagufwa atamenya gukata aha
uwo muyigeme ahamagarira abagenzi we kutagaya akazi mu gihe gashobora kubeshaho umuntu
ubuzima bwarahindutse cyo kimwe na kera dufate nk'ababyeyi barashobora kudusiporta nk'abana b'abakobwa kuba uyu buzima buragoye ushoboye kuronka ahantu ushobora kugurura ukigwa ukaronka ikintu ushobora gukora icyo ari cyo cyose byaba byiza utagaya akazi akazi kabi umwuga mubi yego ni uwo kuroga umwuga mubi ariko nubwo si uwo kuroga gusa ni umwuga ahanini ni umwuga atacugufashije atacuguhaye
inyama zidandarizwa ngaho Beatrice azituma ko mu mabagiro atandukanye mu nzu yiwe akoreramwo yarashizeyo n'ibikoresho bya none byo gutunganya inyama avuga ko bimufasha no gutunga abatoya biwe amenyesha mbere ko hamwe hagize abashaka ko yobigisha umwuga ko bomwegera akabafasha yamara asaba ko babonetse n'abagira neza bomufasha kongereza umutahe canke agakorana n'abandi bakora ibindi ko byo babyiza kurusha Avenue Nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Biranuganuka kwa livi
kanibihu
ngo nibihu akarira vikomeye
ndakubwiye kwa tarivi
nibyo
nibyo
dupingi dupingi utangike
mupinga mupingi umvize ijwi rya Amerika irabeshutse igihuha ikabaha inkuru y'imvaho
Ako ni kakazi kikabu imvisha changi ya majamba minyesha kwa agezeko tukuitiza kajisho kumbuga nguruka na umenyi. Unomusi lero tugaruka kunguru ya anditwe kumbuga nguruka na umenyi ivuga kumusu murugwanyu himbazwa n'umugambwe kutegetse CNDD-FDD mu Burundi uko umwaka utashe mu kwezi kwa cumi na rimwe. Amwe mu mashyirahamwe y'abahoze ku rugamba avuga ko uyu munsi utunganywa nabi kuko atagishwa inama mu gihe ari bo werekeye abahinga mu ijanye n'ibibazo by'umutekano basaba ko vanwaho gatunganywa bushasha abahoze ku rugamba bo mu mirwi yose n'abahoze mu gisirikare ca leta bashigwamo. Mugenzi wacu Eloge uri Kaneza i Nairobi niwe yaducishije amaso ku mbuga ngurukana bumenyi.
Duhere inkuru yacu kuri uyu yanditse agira ati ntituzibagira intwari. Ubu nabasa n'umwishura agira ati namwe murabonse ivyo mwira atanu muteye akagongwe. Ubu nawe yongeramo ati kugira abantu bakire nuko haboneka abacungura abandi. Ubundi nawe ati mbega ico wita intwari n'igiki? Nibaza ukiri muto uribagira ivyabaye iteza buta bugendana n'ahandi urutonde ni rurerure. Ubu nawe ati mbega mu ntwari mwibuka abari ku rugamba mu gisoda ca leta baruguye ko baba bari mu bo mwibuka. Ikibazo cy'abibukwa na kasiyembiza bigomba umukuru w'ishyirahamwe ry'abasirikare bamugariye ku rugamba ragifise
umugambo uri ku butegetsi rero nta n'umunsi n'umwe wigeze wiyumvira gushyiramwo abegwa n'iyo ndwi abahoze ku rugamba. Hariyo amashyirahamwe asanzwe azwi ahurikiyemwo abarimwo muri icyo gikorwa. Iyo aba vyari bitunganije neza bari guhamagara muri ayo mashyirahamwe bakaba bari mu nteguro z'urwo rubanza nibo begwa n'ivyo bikorwa mu bisanzwe. Ibikorwa ntivyegwa n'abategetsi kuko n'umunsi mukuru witiriwe abahoze ku rugamba je mvuga abahoze ku rugamba nabo babitiriwe umugwanyi. Icyo dusaba ubwambereho nuko yeza kuboneka amategeko agenga bahoze ku rugamba. Niyo twaharaniye kuva mu 2007 tukanakubitirwa mu mabarabara tukafatwa nabi cyane.
Umuhinga mu bibazo by'umutekano Jehari Birantamije na bafite izindi mpungenge.
Iyo rero uvuze uti ni ukubahimbaza ni uguhimbaza umugwanyi uvuze uti uyu muntu ndabona yuko hari icyo akimaze hari icyo amaze mu kungena igihugu gitunganije. Kwa kabiri guhimbaza umugwanyi wa CNDD-FDD ni kugumushira mu bahoze bagwana ko bagifise akamaro kanini ndetse ko boguma bagavye mu bihe tuba tugezemwo mu gihugu kivuye mu ntambara bishobora gutuma batagiye kugwana bumva ko ari bikibwa bumva ko atagaciro bafise bumva ko ari abantu taco bamaze. Kibi kihari nuko iyo ngwano ivugwa atari CNDD-FDD yayigwanye yonyene
na atari CNDD-FDD yonyene yayigwanye. Uwo mugambwe wahoze ari umuhari w'inyeshamba ubu urishimira intambwe igihugu kigeze ko ukemeza ko yavuye ku rugamba wagwanye. Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru wabo yabishikirije muri komine Mpanda intara ya Bubanza mu rurengero bw'Uburundi yuguruye indwi yahariwe umugwanyi mu kibanza cyafubwemwo abagwanyi b'uwo muhari ahitwa ku Musenyi.
Turanezerewe cyane ko uno munsi ibyo bagwanira byinshi tumaze kubishikako. Bagwanira ko mu Burundi higanzira intwaro ya demokrasi. Ubu turabona neza ko umwenegihugu afite ijambo. Biranezerewe cyane uno munsi kubona ubu tubonana nk'abarundi. Mu minsi yahera icyo gihe muri ibyo bigoye twaruranamwo abahutu n'abatutsi n'abatwa ntitwabona abarundi ntitwabona Uburundi.
Ku munsi wa gatandatu hasozerwa iyo ndwi Perezida Nkurunziza yavuze ko abaguye ku rugamba n'abarutanguje bose ari intwari. Niko kwerekana igihushane c'ubwo buhizi.
Igihushane c'intwari na bahemu. Igihushane c'intwari n'umenja. Kuba umenja bisigura umuntu yagaragije umwami yagaragije mukuru w'igihugu. Ubwa kabiri umenja n'umuntu atumbira indongozi na cyane cyane umukuru w'igihugu n'umwami. Ugira sasa murenja mwe mukinyanzi uza kwa mukirabandi mwe mukinyanzi mwe mukira ukuri igihugu mwe mukira igihugu mwe mukira abandi bose.
Akoze mugenzi wacu Eloge uri Kaneza kuri no nkuru yadutunganirije nshuti bakunzi no ngahaduce dusozera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Yakoze Facile Gebe yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Joe yamufashije muhinga bw'ivyuma na Njidiane nahaze twari kumwe tuzongere ejo nkaho twahereye. Mukurindira mubandanye mugiyohegwa na programme z'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.